nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bella Gloria Kintore Innocent Kubwimana niwe ariko aratuma anumajwi abashikira mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sanze kaze makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu wigenekezo rya 13 ruhuma umwaka w'2021 nakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Imvura nyinshi igize iminsi igwa yarahitanya amazu ashika kuri 40 kuva mu kwezi kwa mbere mwikambi ya Murongwe ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo izo mpunzi zigasaba ko bozi garukirako imidogo ni myinshi kubarondera upapuro rwemeza ko imodoka yasuzumwe controle technique mu gifaransa na cane cane abarondera ugo rupapuro bavuye mu gihugu hagati muraza kubikurikirana murano makuru Mumera zano makuru nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu muraza gukurikirana ikigabane ku isoko icuno musikikaza kutubwira kubijanye n'umunsi wahariwe umweranda Valentino usanzwe uhimbazwa buri genekerezo rya 14 uko mwaka utashe mukanya inkuru imwe ukwayo kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kuba hamwiriwe urupapuro bita controle technique rwemeza ko haba isuzuma ry'imodoka rurateye ingorane abatari bake mu bifuza kururonswa mu Burundi abarondera ku biro vya Otraco bidogera abajejwe ako kazi ko bagigiturire bakareka imodoka itatonze ikabaca ko abantu barorera abazanana mu gihugu hagati bo bikabagora gusumvya kuko ugo rupapuro tandi rutangirwa atari mu gisagara ca Bujumbura ni inkuru tubaza Patrick Mitabaro
aho ku biro vya Otraco mu gisagara ca Bujumbura haranga umurongo muremure w'imiduga iganana mu gihugu cose abizinduye bakashika masaha 11 z'ubuca umwe mu bagendesha imiduga twavuganye asigura ko kugira ushikirwe benshi babanza gutanga ruswa amafaranga agera ku 40,000 niyo ahabwa abantu batonda ku munsi abo bita abakomisionere abo nabo ngo bakaba bakorana n'abakozi ba Otraco bagatondera imiduga yabashebuja itaranashika ku mirongo yizinduye bakayicako abantu barorera abo bita abakomisionere niyo bahakuye ubuzi bidogirwa ariko n'abaza kurondera ubwo rupapuro rutatoroshe kuronka kuko umurongo w'imiduga wabaye muremure adatonze bakikora kuri abo bakomisionere nk'uko abashoferi babituyagiye kubazana mu ntarazo hagati mu gihugu bamwe bavuga ko bitwaza 500,000 kugira bashobore kuronka ubwo rupapuro rutarenza 100,000 ku gaciro ka leta bakarutondera iminsi hafi 3 kutatanze igiturire muri ibyo 500,000 bavuga hakaba harimo ari gushika no kuba aho mu gisagara ca Bujumbura kuri iyo midogo irangwa mwarondera gusuzumisha imiduga muri Otraco twarondeye umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe Albert Maniratunga ariko ntitwashoboye kumuronka
Patrick Mitabaro arakenuye umugwi nkorabara El Shabab warateje mwijoro ikirindiro c'abasirikare b'abarundi bari muri Amisom muri Somalia bavuganye na radio Inzamba agateka kawe aho nyene bavuga ko hakomeretse umusirikare umwe mu barundi nabo bakaba bakomerekeje babiri mu babateye aho ni ibiyokadale ku birometero 12 byaho ibiro bikuru by'intwara miheto z'abarundi biri i Johal Elfield ayo makuru nyene avuga ko izo nkorabara zateye ibibombe 4 bitatu bigwa inyuma y'ikambi kimwe kikaba arico caguyemo bukaba bubaye ubwa gatatu bategwa mu kiringo c'amezi 2 mukanya turabandana n'amakuru twabateguriye
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera baganga bakwiye gushiraho ihana hana rya makuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura kwingingo zafashwe zo kwikingira ico kiza zubahirizwa
akona kamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
amakuru twabateguri yarabandanya amazu arenga 40 aramaze kubomoka mu ikambi y'impunzi y'umurongo iri mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa mbere kuyu mwaka bivuye kumvura nyinshi gize iminsi igwa ivyo vyunyuwe nuko amahema y'amazu babamwo ashaje cane muri kino gizo mpunzi zivuga ko ziri mu kangaratete zigasaba ko zogarukigwa ko iyo nkuru tuyibaze Jean-Georges Kibogoro
kwezi kwa mbere aho yumbura igihuhusi yatangura kugwa izo mpunzi zo mu ikambi y'umurongwe zashikiwe n'ivyo vyago zivuga ko muri kino gihe zitagirayo zicira nayo zimira umwe muri bo arabitubwira
iyi imvura iguye mu nzu haca haba hanze hanyuma bibambaza bigatoha bikaca bitangura guhenagurika urumva rero tusha tubaho dusaba indaro mu babanye no mu bagenzi basanzwe inzu zabo zikomeye kuko twese urazi ko tutanganya uburyo hari abo zigwa bakaca birondera uburyo bakazubaka twebwe rero nk'impunzi zo ngahe muri ngo dusaba ko HCR na ARD ijeje kubyinyubako buraba ingene babigenza bakatwubaka kira cyangwa bakaduha ayo mahema tukaraba ingenzi twabigenza kuko muri iki gihe cy'inzara nta muntu ashobora kuronka n'inge nagura gashashe kubera umuntu yiruka n'ibyajya
useruka yasiteho ngahe murongwe aremeza ko izo mpunzi zimu maganya menshi akavuga yuko icyo kibazo bamaze kugishikiriza abakijejwe ariko yuko barindiriye inyishu amaso agahera mu kirere
abantu bamwe basigaye bicuza bati icyatumye bahungira ngaha gushika ubu twarituye senera ariyo yaduhaye indaro ngaha ariko senera ibintu byabo ngo bica kure birate babyakaca mu mabiro n'ayandi n'ayandi nk'uko batubwira bati ubutegetsi bwo ngaha nuko bigenda HCR yo ntitunayibona icyitwa pame cyo cyo nta ni biro gifite ngaha ibaraka ARD ijejwe ibintu by'inyubako baboneka gaki
mu minyako iyo kambi y'impunzi y'umurongwe irimo abarundi barenga ibihumbi 10 ishira hamwe HCR ijejwe impunzi rikaba ryaheruka kubaha amahema y'inzu mu mwaka w'ibihumbi 2017
Jean-Georges Kibogora arakenuye nkuko nayo babwiye kigabane ku isoko cyuruna ni guyimenyesha makuru uno munsi tugaruka ku nsiguro umunsi mukuru w'abakundana bita Saint Valentin wa muhimbazwa igenekezo rya 14 ruhuma uko umwaka utashe isiguro uwo munsi ufise mu Burundi haba mu batubatse canke mu bubatse ikigabane ku isoko mu gushikirizwa na Thierry Bigendavi
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Igenekerezo ya 14 ruhuma n'umunsi budasanzwe ujumbura bene Kigali ugwaruka cyane cyane mbere nabubatse usanga bacana cyane ko bagura amashugwe hasigaye iminsi nk'ibiri cyangwa itatu kugira uwo munsi ugere ishugwe ritukura ryahawe insiguro y'urukundo niyo usanga rigugwa cyane uwo munsi kakaba kajyo ko bakundana basohokana bagasangira bakabwirana amajambo y'urukundo bagahana n'utuganuke none uwo munsi witira umweranda Valentino usigura iki by'ukuri ibi ni bimwe mu byo tugira tubashikirize muri kino gihe ku isoko cyo kuri uwa 13 ruhuma umwaka w'2021 Thierry Bigirindavyi nje ndiko ndatibashikiriza ndabahaye ikaze mu mwaka wa 1996 niho Papa Gerard wa mbere yashyira umusaserodoti yitwa Valentin Waterny mu rwego rw'abiranda anamwitirira ko ariwe mwiranda w'abakundana yongera ashinga igenekezo ya 14 ruhuma nk'umunsi wo kumwambaza uwo musaserodoti Valentino yari yagandaguwe n'umwami Claude wa kabiri w'i Roma mu mwaka wa 1270 yamuhoye ko yahezagira abageni mu kinyegero kubera ko uwo mwami Claude yari yategetse ko atabugeni bwosubira kuba mu gihugu iwe kuko yafata ko bibuza abagabo n'imisore kwinjira mu gisirikare ciwe uwo munsi w'abakundana rero umaze igihe witabwaho cyane n'urwaruka rw'abarundi Emile Nibasumba wo kuri Radio RPA yaravuganye na bamwe muri abo baba bari Bujumbura cyangwa Kigali mu Rwanda bose bamubwiye ko uwo munsi bawuhimbariza hamwe n'abakunzi babo
kandi ndawuhaye insiguro umunsi w'abakundana umunsi w'abakundana kwa niko nakuze ndabyumva niko nakuze ndabibona nanjye nakuze mfeta uyo munsi wa le 14 fevrier umunsi w'abakundana
Naraguze amashugwe amashugwe inzu yasise hasi kuva kuri entre ya portail mu nzira zijya mu nzu gushika muri salle de bain gushika mu cyumba avec des bougies zitandukanye amacouleur hari bougie zera za rouge avec des mots doux ziba zanditse ku mpapuro ziri hasi mu nzu hose no mu cyumba nzuba ndamurindiriye yaze mukunzi wanjye utatu zuba sifi usi azoryoherwa le soir tuzoja dans un restaurant de luxe juste au partage un verre de jus hamwe na gato ya Saint Valentin
umwaka Saint Valentin nzu yihimbaza n'udukundana naho isi yugarijwe n'ikiza cya covid 19 uko mubizi amaresitora arafunzwe ibibanza byo kunezerwamo ntitwemere kubijamwo rero nateguye uko nzomuha kado hama dusangire mu rugo zobano n'akanya keza ko gusubira kuganira ko twari tumaze n'igihe kinini tutabonana kubera confinement
Muri Ekleziya Katolika uwo munsi mukuru ari busanzwe ufite inkomoko bavuga ko ubu hariho abawuhimbaza kutariko bakajya mu by'ubusambanyi Patiri Mamere hari umukiza ni wabisigura
uyu munsi mukuru benshi bawufata nabi nk'uko uwo bari munsi w'abantu bitwa ngo barakundana ariko bakagwa mu ngeso mbi z'ubushurashutsi ugasanga bawufashe gipagani ngo uyu munsi udasanzwe w'abakundana Ekleziya rero yafashe uwo munsi w'abakundana bitiwe Miranda Valentino agihe ciza co gufata nkama ubwo butumwa ku miryango yubatse Rukristo rero umunsi mukuru wa Valentino ni uguhimbaza urwo rukundo rw'abubakanye rw'abakundana ariko kandi tukamenya ko urukundo ari urukundo rushamikiye gusa kamenya kubaka Rukristo ubwo rukundo kandi niko Yesu Kristo yakunze Ekleziya akayihebera ni uburyo rero bwo kwibuka ubudahemuka mu bubakanye nk'igihe cya mbere cy'umunsi bubaka Rukristo kandi bakabirahira muri ya ndahiro yo kudahemuka rero ni umunsi mukuru utaraba bubatse gusa ariko kandi nabimirije kubaka n'abari mu rugendo rwo kubaka abyitegurira bagashaka kubaka Rukristo nicyo rero kiza cyo kumenya urukundo nyago urukundo rukomoka ku Mana
Patiri Mamere hari umukiza yaganira na Bertrand Ngenda kuri yo kuri radio Inzamba umunsi mukuru wa Saint Valentin ubusigaye ari uko kugaragaza urukundo ruri hagati y'imisore n'inkumi cyangwa abagabo n'abagore ku ruhande rumwe ku rundi nago ukaba umunsi wo kubukura mu cibo kubadandaza ikigane ku isoko kikaba kigarukiye ngaha Cyeri bigindavyi nako ndakibashikiriza ndabike banuye ndabifuriza umunsi mukuru mwiza abakundana aho bukera
Mugusozera ano makuru tubabwira makuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru hayo no munsi tukaza kuyabwirwa na Prosper Nzisabiro
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Turabara mukije twongera tubahana ikaze muri aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru yo kuri uyu wa 13 Ruhuma umwaka wa 2021 aya makuru mukayashikirizwa na Prosper Nzisabira ikinyamakuru Burundi Daily kivuga uko rwego rw'abakenguza amateka biyamirije amakenga y'abashinga amateka 43 bo mu bihugu by'i Buraya umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera aherutse kwandikira urongo y'ubumwe bwa Buraya mu gisata cy'imigenderanire yiyamiriza akagwi k'abanyaburaya kadashyigikiye ku Burundi bukugwa ko ibihano kubera ko atakarusho kibonekeje ku bijyanye n'agatega kazina muntu Burundi Daily kikabandanya kivuga ko abategetsi b'u Burundi bakereye amafaranga muri iki gihe aricyo gituma bigira beza imbere y'ubumwe bwa Buraya abahinga nabo bakavuga yuko gutunganya nabi ubutunzi bw'igihugu ibihano byaturutse ku mabi yagirizwa abategetsi uburyo bwakoreshejwe mu matora yo mu mwaka uheze 2020 ingaruka zikiza cha COVID 19 arivyo byahohosheje ubutunzi bw'u Burundi bwari busanzwe butifashe neza. Abategetsi b'u Burundi babura uko bemeza canke bahakana ko COVID 19 ihari, bishikirizwa n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Kubona abantu batatu bonyene ari bamaze kwemezwa ko bishwe n'ikiza cha COVID 19 kuva ico kiza gitanguye kuvugwa, abategetsi b'u Burundi bagirizwa kuba bafata minenegwe ico kiza. Uko kutitaho uko bikenewe ikiza cha COVID 19 nivyo vyatumye u Burundi bukumigwa mu mugambi COVAX wo kuronswa urucanco rw'ico kiza. Kwigenekezo rya gatatu Ruhuma, ishirahamwe OMS rifadikanije n'urunani rw'icanco Gavi barashize habona urutore rw'ibihugu bikenye bizoronswa ku buntu urucanco rwa COVID 19. Ibihugu 47 muri Afrika nivyo vyemerewe urwo rucanco u Burundi butarimwo. Uyu mwaka rero w'2021 abarundi ntibazocandagwa umugera wa COVID 19. Ikarata ya mitiwele ku buhinga bwa none impinga iracari ndende nk'uko vyandikwa na journal wacu. Ku banywanyi 6317 bazwi na mitiwele de la fonction publique, 10,000 bonyene nibo bamaze kuroswa amakarata ya mitiwele akozwe ku buhinga bwa none nk'uko bishikirizwa na Anosiate Sendazirasa, umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe. Uyo muyobozi mukuru akamenyesha abakozi bakorera hagati mu gihugu ko batazorinda kuza i Bujumbura kurondera iyo karata mitiwele ikozwe mu buhinga bwa none. Umuyobozi mukuru Anusiata Sendazirasa akemeza ko iyo karata mitiwele ikozwe mu buhinga bugezweho izofasha mu bikorwa by'iryo shyirahamwe mu bisata byose. Ikinyamakuru Libre Afrique cyo kuwa 12 Ruhuma cyandika ukwiyamiriza urubanza rw'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bahunze igihugu. Mu itangazo bandikiye ibinyamakuru bitandukanye, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bariyamiriza ingendo ya leta yo gushaka kunumisha abaharanira agateka kazina muntu mu gihugu kiri mu njyana ya politike aheze imyaka 6. Muri abo baciye urubanza rwo guherayo harimwo abanyepolitike batavuga rumwe na leta, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike n'abarongoye ibinyamakuru. Urundi rubanza rw'abagirizwa gutembagaza ubutegetsi bwo mu 2015 rwari rwakiriwe intwanzagabo 21 mu gisirikare no mu gipolisi hari muri Ruhuma umwaka w'2016. Nabo nyene baciriwe umunyororo wo guherayo. Cyuti bakunzi mariko munatumviriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru agarukiye aha. Professor Nzisabira nje nariko ndayabashikiriza.
Nonga duce dusozera amakuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu. Dushimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Bira Gloria Kinora kabari je nayo bashikirije mfashijwe na Innocent Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma na ubutaha.